Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i Washington. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Itsangishaka, nanje ndabaramusa, ndabifurije kaze mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Ibyo bivuze ko twe nk'ababyeyi mu miryango yacu twongeye kwibutswa guha abana bacu uburere bwiza, bagire inshuti, batuze gukundana, gukunda umuryango no gukunda igihugu, gukunda umurimo kugira ngo biteze imbere, bumve kandi ko bashobora kugira ubukire batanyuze mu bikorwa bibi.
Uwo ni Madame Mukabalisa Donatira, umuyobozi w'Inama Nshingamateka mu Rwanda, asaba Abanyarwanda kubungabunga amahoro kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Igihuhusi Maria kibandanya gusuka imvura nyinshi cyane muri Puerto Rico na Republique Dominicaine, mu gihe icyo gihuhusi kiriko cegereza amazinga ya Turks na Caicos. Ivyo bitangazwa n'ikigo cya Amerika kijejwe gukurikirana ibihuhusi.
Itariki y'amatora mashasha zoba ku itariki yahindutse muri Kenya. Mugume ku radio yanyu turabashikiriza iyo tariki.
Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ari umufasoni wa perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yatangaje uno munsi wa kane ko yasubiye kugenwa mu mabanga y'umudepite mu nama nshingamateka.
Kuri uno munsi wa kane igipolisi cy'Ubuganda cyateye ivyuka bibi bibaba mu maso abantu bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi uheruka gutangazwa wo guhindura ibwirizwa shingiro mu Buganda. Aya makuru hamwe n'aya ndavugwa mu kandere k'ibiyaga binini turayabashikiriza, mugume ku maradiyo yanyu.
Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, igihuhusi Maria kibandanya gusuka imvura nyinshi cyane muri Puerto Rico na Republique Dominicaine, mu gihe icyo gihuhusi kiriko cegereza amazinga ya Turks na Caicos. Ivyo bitangazwa n'ikigo cya Amerika kijejwe gukurikirana ibihuhusi. Igihuhusi Maria cyo ku rwego rwa kane carazimanganije umuyagankuba ku munsi wa gatatu muri Puerto Rico, gituma haba umwuzurane mu bice bitari bike vy'iryo zinga. Igihuhusi Maria nico gihuhusi gikomeye cyane kibaye muri Puerto Rico, intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiringo c'imyaka igera kuri 90. Ivyo nonekaye ntibiramenyekana kubera uburyo bwo guhanahana amakuru ubwageramiwe nico gihuhusi Maria. Abantu barenga 111 bahungiye mu bibanza bitari bike vyari vyategekanijwe kubakira mu bice vyose vy'izinga rya Puerto Rico. Abandi bantu binyegeje mu mazu yabo. Mu bice bimwe bimwe igihuhusi Maria casutse imvura igera kuri santimetero 89 y'amazi, mu gihe imiyaga ikomeye cyane yasenyuye ibiti bitwara insinga z'umuyagankuba n'iminara y'amatelefone agendanwa n'amabati y'inzu araguruka. Umwuzurano ukomeye cyane wabandanije uno munsi wa kane.
Dukubitse muri Afrika naho, inyuma yaho amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Kenya agateshwa agaciro, sentare ikavuga ko yabayemwo amahinyu. Kuri uno munsi wa kabiri abategetsi bamenyesha ko amatora mashasha azoba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Ibiro bijeje gutunganya amatora muri Kenya IEBC byasohoye itangazo bivuga biti mu ntumbero yo kugira komisiyo y'amatora yitegure neza itunganywa ry'amatora akurikije ibyo sentare nkuru y'igihugu yasavye, tumenyesheje abanyagihugu n'abegwa yuko amatora mashasha azoba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2017. Isubigwamwo ry'amatora ryari ryatangajwe kuzoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10, ariko abatavuga rumwe na leta muri Kenya bari basavye ko yokogwa inyuma yaho. Ibwirizwa shingiro rya Kenya ritegekanya ko sentare itegetse ko amatora subigwamwo ategerezwa kuca akogwa mu kiringo cy'imisi 60. Iyo misi izorangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq, Haider al-Abadi, yatangaje uno munsi kwa kane ko inteko za leta zatanguye igitero kigenewe gusubira kwigarurira igisagara cya Hawija. Ni kimwe mu bice bya nyuma mu gihugu cya Iraq bikiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiislam. Igisagara cya Hawija kiri ku birometero 240 mu buraruko bw'umurwa mukuru Baghdad, mu burengero bw'igisagara gitunze ibitoro cya Kirkuk. Abagwanyi ba leta ya Kiislam bigaruriye igisagara cya Hawija kuva mu mwaka w'2014 igihe bafata ibice bitari bike mu buraruko no mu burengero bwa Iraq. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasivili barenga 100,000 bahunze ako karere mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye, abagera ku 185 bakiri muri ako karere bashobora kugeramirwa no gutana mitwe kwitezwe mu ndwe ziri imbere. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijeje gutabara bimenyesha ko biriko bikorana n'abategetsi bo mu karere ka Abuja hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza mu ntumbero yo kwitegurira gutabara ibitegere bitera byiyongera by'abantu bahunga.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'Uganda rivuga ko umukuru w'igihugu hadakwiye kurenza imyaka 75 y'amavuko akiri ku butegetsi. Perezida Museveni atwaye muri iki gihe afite imyaka 73, ivyo bigasigura ko atemerewe kwitoza mu matora akurikira mu mwaka w'2021 iryo tegeko rigumyeho. Kuri uno munsi wa kane igipolisi cy'Uganda cyateye ivyuka biba mu maso abantu bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi uheruka gutangazwa n'abashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni wo gufata ingingo iyo ngingo yerekeye imyaka y'amavuko iri mu ibwirizwa shingiro gufuta. Iyo ngingo ifuswe vyoha uburenganzira umukuru w'igihugu asanzwe ari ku butegetsi gutwara igihugu ubuzima bwiwe bwose. Iyo ngingo bitegekanijwe ko ishikirizwa mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane, naho hari abatari bake batanguye kuyihagurukira bayiyamiriza. Mu bagwanya iyo ngingo harimo abayobozi b'amadini, amashyirahamwe yigenga n'amashyirahamwe y'abatavuga rumwe na leta. Igipolisi cy'Uganda cyari caraye kigabishije yuko atamyerekano ishigikira canke igwanya umukuru w'igihugu yemerewe. Yamara abatavuga rumwe na leta barahiye yuko bazokwiyamiriza ingingo iyo ariyo yose izoza ishigikira iguma ku butegetsi bya Perezida Yoweri Museveni ubuzima bwiwe bwose. Aho ni mu gihe umukuru w'igihugu cya Uganda amaze imyaka irenga 30 ari ku butegetsi.
Tukiri muri Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma yahoze n'umufasoni wa Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yatangaje uno munsi wa kane ko yasubiye kugenwa mu mabanga y'umudepite mu nama nshingamateka. Ivyo bibonwa nk'intambwe ya nyuma mu mugambi wo kuba Perezida wa Afrika y'Epfo mu myaka 2 yimirije. Itangazamakuru muri Afrika y'Epfo ryamenyesheje ko Nkosazana Dlamini Zuma yarahiye uno munsi wa kane mu mabanga y'umudepite aserukira umugambi uri ku butegetsi ANC. Ku butumwa yashize kuri Twitter yatangaje ko asubiye muri ayo mabanga no kwiyemeza gukomeye kuvyerekeye gufasha gushira mu ngiro ingingo z'umugambwe ANC cyane cyane mu gihe uwo mugambwe uri kugerageza gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Nkosazana Dlamini Zuma muri iki gihe afite imyaka 68 abonwa ko ari we mukandida ari imbere y'abandi bakandida bahiganirwa gusubirira Perezida Zuma mu mabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro ryo mugambwe rizoba mu kwezi kw'12. Ivyo naho ataragaragaza ku mugaragaro ko azoba umukandida. Perezida Zuma abonwa ko ashira imbere Nkosazana Dlamini Zuma bafitani abana bane imbere y'icyegera cy'umukuru w'umugambwe ANC Cyril Ramaphosa.
Kandi naho kuri uno munsi wa kane umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump yatangaje ko yahaye ibindi bihano bishasha Korea ya ruguru kubera umugambi wayo wo guhingura nuclear inayo ikabikoreshwa mu bigwanisho ruhonyanganda. Ivyo yabishikirije mu gihe yariko yitegurira kubonana na bagenzi biwe b'ibihugu vya Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Ni mu ntumbero yo kwigira hamwe uburyo bagiye guhangana na Korea ya ruguru. Ku ruhande rw'inama nkuru za ONU, Trump yiteguriye kubonana na Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in hamwe n'umushikiranganje mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe mu nama ziherereye na burumwe wese. Inyuma yaho haza guca bonana nabo bakuru b'ibihugu bari hamwe bose. Bimwe mu byo baza kuyaga n'utwigoro bamaze kugira mu ntumbero yo gusaba Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda igihugu ciwe kibandanya kugira. Imbere y'inama na mugenzi we Moon, Trump yavuze ati nibaza ko turiko turaterera intambwe nziza mu buryo butandukanye kuri iki kibazo.
Radio Ishuti y'Amerika Washington DC programa radio yacu tubashikiriza iminsi yose kuri Radio Ishuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri Ishuti y'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere mu Rwanda. Rwanda gwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'amahoro. Abayobozi b'u Rwanda bavuga ko igihugu gitekanye muri iki gihe kitarangwamo intambara. Ibindi kuri inkuru turabashikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi wizihijwe no mu Rwanda ubwo yafunguraga ku mugaragaro ibiganiro ku munsi mpuzamahanga w'amahoro byabereye mu nteko ishinga amategeko. Mukabarisa Donatire, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, yavuze ko abanyarwanda bazi cyane agaciro k'amahoro kuko hari igihe kinini babayeho batayafite. Uyu muyobozi avuga ko amahoro akwiye kubanza kwigishirizwa mu muryango kuko iyo bitameze neza mu muryango n'igihugu gisubira inyuma mu iterambere. Yagarutse ku bibazo bimaze iminsi bivuga mu muryango nyarwanda aho abashakanye bashyamirana kicana abandi bakiyahura. Agaragaza ko aho hakiri ibibazo.
Wakwibaza ibibazo byinshi ko dufite ubuyobozi bwiza, hari ubushake bwa politike, hakaba harashyizweho politike nziza na gahunda nziza n'amategeko meza. Niki kibura kugira ngo ibibazo bikomeje kugaragara mu miryango biranduke burundu, bityo turinde urubyiruko rwacu turubungabunge kuko ari ubukungu bukomeye bw'igihugu cyacu gukurire mu rukundo. Ibyo bivuze ko twe nk'ababyeyi mu miryango yacu twongeye kwibutswa guha abana bacu uburere bwiza, tubagire inshuti, tubatoze gukundana, gukunda umuryango no gukunda igihugu, gukunda umurimo kugira ngo biteze imbere, bumve kandi ko bashobora kugira ubukire batanyuze mu bikorwa bibi. Nibwo tuzaba duteganyirije igihugu cyacu ejo heza cyane.
Nubwo mu Rwanda hatagaragara intambara ndetse nta nibindi bikorwa bivutsa abantu ubuzima bihari, harabemeza ko imibereho mibi bamwe mu banyarwanda babayeho biri mu bikurura amahoro make.
None se naka ikindi kitubabaje no kuri banki no kubona amafaranga ya banki ntago dupfa kuyabona. Ibi bavuga ngo PDF ngo abadamu nafungujemo kera ngira nte ntago dupfa kubona amafaranga. Iterambere riri ku bantu bamwe n'ukuri. Ahantu hose abantu ntibaresha ariko siterambere riri kuri bamwe.
Nyine inzara iratwica, tukabura icyo kurya, abana bagasonza, tukabura isabune, umwana akabura irangi yo kuba yakwambara, tukavuga se mureka tugende nibashake badufata.
Ni inzara kusobutwa rwiriri
twakoreraga mu muhanda nyine kubona icyo guha umwana ni ibibazo.
Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ari nabo bateguye uyu munsi bwana Fidel Ndayisaba asanga kuba nta ntambara iri mu gihugu bidasobanuye ko abatuye icyo gihugu bose bafite amahoro, ko hari ubundi buryo amahoro agaragaramo.
Haba amahoro ahantu hari intambara, hari imidugararo, aho nta mahoro bahari. Ariko birenze aho ngaho hakazamo igisobanuro cy'amahoro mu buryo bugari no kugira amahoro mu mutima, kumva utekanye kuko ufite iby'ibanze byo kubaho neza nta ukubangamira, ariko nta nibibazo bindi bikuziga bikubuza kumva unezerewe ufite amahoro n'amahoro mu mutima. Kumva amahoro bikwiriye kumvikana ko birenze igisobanuro cyo kuba nta ntambara nta midugararo, ahubwo tukabibona mu buryo bwagutse.
Uyu mwaka insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga w'amahoro iragira iti guharanira amahoro, agaciro n'igitinyiro kuri bose. U Rwanda narwo rwahisemo insanganyamatsiko igira iti twese hamwe duharanira amahoro, twimakaza indangagaciro z'ubwubahane n'agaciro ka muntu mu muryango. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1981 kugira ngo abatuye isi bafate umwanya wo kuzirikana ku kamaro k'amahoro, kuganira ku mahoro, ndetse n'abari mu ntambara uwo munsi bahagarika intambara barebe niba ako gahenge katabaviramo guhagarika imirwano burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yaburanishije urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ukaba kandi utemerewe gukorera mu Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Eric Bagira Ubusara bidushikiriza.
Abaregwa bose uko ari 9 bongeye kugaragara mu rukiko barinzwe bikomeye kandi bunganiwe baburana ku byaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko nibo bafashe umwanya kuruta mu rubanza. Umucamanza yasubiye kuri bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDU Inkingi, ndetse na Gasengayire umubitsi w'ishyaka, ababaza ku mikoreshereze y'amafaranga bakira muri FDU Inkingi. Visi Perezida wa mbere yasobanuye ko muri make Gasenga Yire nubwo ari umubitsi atabikoze mu gihe kirekire kuko ari mushya kubera ko yakunze gufungwa zirishyaka. Yavuze ko muri rusange Gasenga Yire amenya amafaranga asohotse yita kuri Madame Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka FDA inkingi uri mu buroko. Yavuze ko ibisigaye byose biri mu bukangurambaga ari bubishinzwe. Maitre Antoinette Mukamusoni yabwiye umucamanza ko abo yunganira ari abanyapolitiki abarwanashyaka ba FDA inkingi babyemera bidashidikanywaho. Yavuze ko FDA yari ishyaka ritaremerwa mu Rwanda ritari umutwe w'iterabwoba nk'uko bamwe babyumva. Agira ati rigomba gushaka abarwanashyaka ni nayo mpamvu Leta ishishikariza aba FDR gutahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe, abari abajenerali byaba ngombwa bagakomeza ari bo. Yisunze ingingo z'amategeko Maitre Mukamusoni yavuze ko bibujijwe gukorera uregwa ibibabaza umubiri hagamijwe kumukuramo amakuru. Yavuze ko abaregwa bakorewe iyicarubozo kugira ngo babashe kuvuga kandi ko ubuhamya bwabo nk'umunyamategeko nta gaciro buha. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu bagera bwa mbere mu rukiko bamwe mu baregwa bumvikanye bavuga ko kuva batabwa muri yombi bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingo bataza aho bafungiwe. Nka Bwana Papias Ndayishimye ushinja Twagira Yezu kumukangurira kujya mu mutwe w'ingabo muri Congo, yavuze ko agitabwa muri yombi yasabwe gutanga amakuru neza yakanga agacibwa umutwe. Uwitwa Janvier Twagira Yezu nawe ubushinjacyaha buvuga ko yamenye amakuru ko hari umugambi uri gucurwa wo kugira nawe ubutegetsi ari inumira. Uregwa akavuga ko yari agishakisha amakuru kugira ngo azabashe kuyatanga yuzuye. Kuri Maitre Mukamusoni uyu yaje muri FDA nka maneko ntiyari umurwanashyaka waryo. Kubivuga ko bamaze kwambuka muri Congo bigizwemo uruhare n'abaregwa barimo Vice Perezida wa mbere, uyu munyamategeko yavuze ko kuva badahari ngo babyivugire ubushinjacyaha bukagaragaza ibyemezo ko bambutse gusa bidahagije. Ati n'uyu munsi hari abandi bambutse bajya muri Congo ni benshi bajya kwishakira imibereho. Asaba ko ubushinjacyaha bwatanga amandazi bafata bakaza bakabahata ibibazo. Ku kijyanye n'ibirango bya FDA ubushinjacyaha buvuga ko byabonetse aho Bwana Twagirimana yabaga, Maitre Mukamusoni yavuze ko nta byinshi yagombye kuba bivugaho. Ataba abanyamakuru bari muri iki cyumba mwabemereye kwinjira kuko bafite ibibaranga, batabifite mwabasohora, rero ibirango by'ishyaka si ikibazo. Ku mafaranga baregwa bivugwa ko bakira turuka hanze nk'inkunga, ubunganira agira ati niba Leta idashaka inkunga ku mashyaka n'ishyiraho ingengo y'imari, nibajya gushaka abayoboke bamenyere buri kimwe ntizongera kugongana nabo. Yavuze ko Perezida w'ishyaka Victoire Ingabire ufunzwe ari umuntu uzwi ufite inshuti n'umuryango hanze y'u Rwanda. Ati ntabwo abagabo bafite abagore n'abana bakurikiye FDA nta kizabamarira, barahembwa. Yikomye ubushinjacyaha gufata umutwe wa FDA uzwi kurwanya Leta y'u Rwanda bugashaka kuwomeka ku ishyaka FDA ku mpamvu za politiki bugamije kugira ngo FDA ritazandikwa mu mategeko. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo buvuga ko mu magambo yabwo kuvuga byoroshye ariko byagombye gutangirwa ibimenyetso, bwatsembye ko nta wigeze akorerwa iyicarubozo mu bafunzwe. Bwavuze ko butareza abarwanashyaka ba FDA kubera kuba mu ishyaka ritemewe mu Rwanda, ahubwo ko kubwa FDA babihinduye icyo yise amarembo yo gukora ibyaha. Bwasabiye abari gukora icyenda kuba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 kugira ngo iperereza rikomeze neza. Bwavuze ko hari Major Faustin Ntirikinumba mu Bufaransa uhuza iri tsinda ku rwego mpuzamahanga ko kubareka byatuma hari abandi badafatwa. Maitre Mukamusoni yahise abwikoma ko ubwabwo buri kwica iryo perereza buvuga buri gukora, nta mpamvu n'imwe asanga abo yunganira baba bafunzwe. Vice Perezida wa mbere wa FDA Twagira Imana yasabye urukiko kuzita ku mpamvu avuga ko mu itumanaho bakunze gukoresha amarenga atari uko bagamije gukora ibyaha nk'uko byumviswe mu muhezo mu biganiro bagirana ku matelefone. Ati tumaze gupfusha benshi mu barwanashyaka bacu bamaze kuburirwa irengero, nabo ni benshi, niyo mpamvu dukoresha imvugo zimije. Maitre Gatera Gashaba yibukije umucamanza ko na Perezida w'ishyaka FDA inkingi Madame Victoire Ingabire ufunzwe mu gihano cy'imyaka 15 mu byo yaregwaga ku ikubitiro harimo kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi. Yavuze ko ibisobanuro byaturukaga ku bushinjacyaha bisa n'ibiriho ubu kandi ko urukiko rwabimugizeho umwere. Asaba ko n'umucamanza yagira abera baregwa bagasubira mu buzima busanzwe. Gashaba yasabye umucamanza kuzahamagaza mu rukiko umugenzacyaha AIP Jean Bosco Gakwaya kuko ngo yabeshye ko yafunze byubahirije amategeko y'ubuyunganira. Umucamanza asabye kuzatanga ikirego bundi bushya kandi Gashabana yabyemeye, aravuga ko atabikoze byazagira ingaruka zikomeye ku rubanza rwose. Hongiye kuzamuka ikibazo cyo kuba baregwa bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingu, maze umucamanza yongera gutegeka ko nta mpamvu yo kuba abantu bajya babarara baboshye. Umwanzuro w'umucamanza kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya barego uzamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Akabayiru ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Bamwe mu bari abarwanyi ba FDL na CNRD yayiyongoye ko batahutse kuri wa kane bavuye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri bo harimwo n'abana batarashikana imyaka 18 bari abasirikare. Babwije Ijwi rya Amerika ko umuhungu wese akoresha imyaka 15 aca yinjizwa mu gisirikare, aba abishaka canke atabishaka. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana adufitiye idonido kuri iyi nkuru.
Ikizere twe dufite twari benshi, ariko noneho twicamo kabiri dutangira kurwana intambara. No ibi yacu kwebwe nabo twabanaga niyo ntambara rikomeye, ubwo mbe ukubona nta cyerekezo ntacyo umuntu afata inzira ibyoroshye.
N'abasirikare 9 baturutse mu mitwe ya FDLR ifokiyoborwa na General Mudacumura na CNR dubwiyunge yoborwa na General Rumbago nk'uko babitandukanyije nabo babivuga. Baravuga ko nyuma yo kwicama ibice bahindutse abanzi igica ku buryo biri mu byatumye bahitamo gutoroka bagataha. Aba bahoze ari abarwanyi batahukanye n'abasivile 19 barimo abagabo 2, abagore 6 n'abana 11, ariko baba basivile n'abahoze ari abasirikare bose bahuriza ku mibereho mibi bari babayemo. Aba basirikare bavuga ko abayobozi babo bakuru babaremaga agatima ku gihe cyo gutaha kiri hafi kandi ko badakwiye kwemera gutaha bamanitse amaboko.
Ntego bavugaga tu baravugaga ngo bazarwana bagere muno, ariko nyine nawe wareba akano pembo nange yabatapfa kuhagera.
Intego twitwaye dufite biturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasu.
Ninde wabibwiraga?
Ewe ni uwo mukuru nani Mudacumura.
Mwaramubonaga?
Ngo pe.
Mwabanaga nawe?
Habagiye kigeze agakoresha kozuremo ari buri musodoresi akaza, noneho akaduhaza mitingi akatubwira ko tugomba guhagarara kigo, tugomba gufata u Rwanda ku bw'isasu, tutagomba kurwinjiramo dushize intwaro hejuru.
Ibe ni abakuru bo bahitubwira ngo ibintu biri gucemo ngo tuzataha tubone imikorere abatwari bafite, oya tukabona nta kigenda mbere.
Aba bahisemo gutaha bavuga ko babagaho ku bufindo kuko buri wese yimenyaga nubwo babaga bakorera hamwe. Bamwe bakoraga imirimo y'ubucuruzi no gutwika amakara, abandi bakabeshwaho no kwiba no gusahura utwa rubanda, ibyo babonye bakabigemurira abayobozi babo bakuru.
Tukiba ibintu nk'ibyo nyine mu buzima bwo kwiyaranje. Twebwe twajyaga gufunga abantu bitewe no kugira tubone utwo tunywera, abakuru baba bataduhaye tukajya mu mavuta kurangura amavuta, tukajya turagurisha tukabona ayo kunywera n'ayo kutubesha.
Mu by'ukuri nta mutekano kuko igihe tumazeyo ni kinini, ariko nta kintu cy'iterambere kugeza tugeraho guhora twirukanka gusa.
Kabagaho mu buzima isi bukomeye nko twabaga twari ducumbitse mu butu baho, twabonye ibintu turimo nta kamaro bifite. Umuntu akarwaza abana akamuna akabura naho yabavuriza.
Bavuga ko n'imyambaro ya gisirikare buri wese yayishakira gutayibonye akambara ibisanzwe. Bavuga ko uretse guhora FDLR reba na ingwe na CNRD, babaga banafite abandi banzi barimo Mai Mai, Raia Mutombo, Kinyatura n'iyindi mitwe bahoraga bakozanyaho ko bukeye n'uko bwije. Kuba nabo bahungu uzuza imyaka 15 uhita winjira igisirikare wabo bishaka cyangwa utabishaka. Aba ni bamwe muri bo twaganiriye, umwe afite imyaka 16 yaramazemo imyaka 2, undi ufite 25 yaramaze imyaka 10 mu gisirikare.
Iriya twese bahasaga kudufata ngo tujyemo.
Bafata n'abana batoya.
Bose bahera ruhande guturuka ku myaka 15 n'uguta bagufata.
Imyaka 15 kuzabura ubwo kugenda ukaba umusirikare. Imyaka nari igezemo yari iyo kuba nakomeza amasomo, ahubwo aho kuyakomeza bituma nkijyamo bituma ntajya ku mashuri y'ubwenge.
Kuva ku itariki 16 kugeza kuri 15 z'uku kwezi mu Rwanda habereye inama yahuzaga by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, yigiraga hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi. Muri iyo nama umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Jack Musemakweri yakomoje ku mitwe ya FDLR na CNRD.
The region continues to suffer.
Aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba ry'imitwe nka Al-Shabaab n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR, CNRD, ADF n'iyindi. Ndagira ngo nshimangire ku buryo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa n'ibitero by'iyi mitwe. Aba batahutse bavuga ko kuba abasirikare bato batemererwa kumva amakuru ku maradiyo biri mu bituma benshi bahera mu mashyamba, kuko abategetsi bakuru babwira yuko basubiye mu Rwanda bakwicwa.
Ntago bemeraga ko umusoda muto yakumva amakuru, kuko baga bagufasha uri kumva amakuru ku radiyo bakakumirira nabi cyane.
Komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya Mutobo cyakira abahoze ari abarwanyi cyashingwa, hamaze gutahoka abagera ku 9,202 bahoze muri FDLR gusa, mu gihe bose hamwe bamaze kugera ku 11,194 habariwemo n'abatahutse kuri uyu wa kane. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Mu Buganda naho igipolisi cy'Ubuganda cyahanganye n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ryo kuraho ingingo yerekeye imyaka umukuru w'igihugu. Murantunga iyo nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ahandi naho mu Burundi ku biyaga nka byose biri mu ntara ya Kirundo, abanyagihugu baracarimira mu gice cy'imetero 50 zategerezwa gusigazwa kugira ibiyaga bikingirwe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinzira bidushikiriza.
Kuvaho isi ndimwa itangurira avuye aho kiyaga guhinda gishikana amazi yacu, haraboneka ubusize butari buke ku mucamo. Ku kiyaga coho hani nkuko. Iruhande y'ubusize haraboneka n'imirima myinshi y'ibitunguru n'inyanya. Mu gihe itegeko rya leta risaba abanyagihugu gusigaza imetero 50 uvuye ku kiyaga, aba banyagihugu twasanze ku kivi muri zo metero 50 baratubwira igituma batihutira kuvayo ni ku nkengera za coho.
Bisanzwe ngaha kuruzi niho hadutunze naho bamukuzuba ryo mukwindwe nkajya irima ryaheze umuntu araza kahateri uduharage kubera bari hafi umuntu agaheza akavomera tubona leta twe ataho twowe iri kira tujyana ahubwo namba bashaka ko dushira
muri kirundo inzara ya mayateye umuntu agatungwa no n'izimetero 50 nyene zo kugisenye kuko haruguru ntanagaharagika haba umuntu agatora hano nyene aba yasize n'umwavu ashaka n'ukuri bo tworohereza bahadutware kubera yuko ino muri kirundo twacadushira.
Bifuza ko botangishwa itagisi ariko bakaguma bakorera muri ico kibanza
habatagira mu mwonga ngo bagire no mukigwa aho barima. Nasaba yuko mwodushikira imbere mukadusabira yuko ushika kuruzi izo metero 50 nimba kari za leta umuntu akazofuma zarazisorera nka kurya basorera mu kigwa
nkatwe tutajyana kwa Nyagisenyi nyene tukaba tugasaba utuboga baturimye ku Gisenyi bakari mu tunyanya tugasaba bakaduha cyangwa tugaca gasara ku Gisenyi nyene tukaraturiye ko mwodushikira imbere tukatuma bagatuma batsa barahasorera nkuko basorera mu kigwa kuko benshi no bantu aho nikora ni benshi batunzwe no ku Gisenyi.
Ku kiyaga Rweruho biboneka ko iryo tegeko ryubahirijwe. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ati vyatwaye uburyo bwinshi.
Iki kiyaga kweru kugirango koko gikingirwe nkuko vyatwaye uburyo bwinshi cyane. Imigambi niyo yose irakenerwa ko abantu bayifata mu mugongo. Barabahimirije rero gushikaho bagaragereza bagahe bazo metero 50. Ariko rero inyuma yaho haci haba kubafasha gushaho ingingo mperekeza zituma bagira kandi kunguko inyuma yaho bahebeye izo metero 50.
Ako kunguko abanyagihugu baharonkeye nuko abahora barima mu metero 50 bahawe amapompo aduza amazi bigatuma bashobora kurimira haruguru yazo. Barigijwe kandi n'ubworozi bw'inzuki nkuko vyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo. Yamara bose ntibishimira uko bafashijwe
kugwera hajya kunkanda kanda yugure noho bama barima bakarima mu bwayisi bakarima n'ibijumbu muri ivyo bikashobora kudufasha muri cyagiye kizuba ryatse kabisa hamwe n'umuntu no kugira ngo asohoke biba ikindi kibazo mugabo ashitse ku rufunzo akaronka rasiyo n'abana bakarema ubu rero barimo baradukuyemo ivyo amashira hamwe tubona ni nk'ibintu tubona yuko bakoze mugabo ntabwo bishemeye cyane kubera yuko muco giye kugira ngo bakore bafashe nk'umuntu afite nka 200 z'umwonga mu bukika gucya ni kuvuga ngo amafaranga bamuha twabo dufaranga duherera no mu rugendo gusa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arasigura ico iyo myidogo ivako.
Imyidogo razi umuntu akukuye ku gatongo imyidogo ntiyobura ariko ivyiza biri nyuma kurabona iki kiyaga ubugisigaye kimbuka neza amafi ayo rero azoshobora gufasha aba bantu kuronka udufaranga eka nabo nyene bafungure neza bakoresheje iyo mwimbo bakura muri iki kiyaga Rweru.
Daniel Macumi avuga ko hari imigambi itanguye gushigikira ibikorwa byo gukingira ibindi biyaga. Hagataho uwo mutware avuga ko abanyagihugu batarashikirwa n'ingingo mperekeza bakibandanya gusatira ibiyaga. Macumi amenyesha ko abafashwe bahanwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko risanzwe rihari. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Mascarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru nashikirijwe na Fide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubipfuriza umugoroba mwiza.